Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ya True Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Sanga ni kiganiro cy'ibiri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bitamo muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Icuka cha politike ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ecclesia Catholica biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ecclesia Catholica mu Burundi inama ya Episcopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkura mutima bitandukanye mu vya Episcopi Catholica bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no musi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episcopi Catholica muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Catholica igwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na benecho tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri nta mwana kaze kwijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize miriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi two gukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanjye guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakamba karyo ko gusenga cyane cyane bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimo iz'intambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemwo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemwo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye I Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi Lana byivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye Muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twa twagize bakwiye by'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twogenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero nuno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza turakira Izahake Izahake ikaze ku ijwi rya Amerika Izahake uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri mega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donc mfite imyaka 35 y'amavuko ubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi wakoze ikibazo cyane n'iki
Izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu kimu byo kwemera Imana canke mu cyayi gisata
Monsi kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishitse ngo ugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo ka ushaka kwa kwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana akishura aruranishije kuki ukunze mu bwahe bwo kwemera bwa politike canke bwige
bwo kwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze cyane ngira umunsi mwiza ku telefone yewe yarikuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Burundi ubuzima bw'u Burundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi simwe mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika yabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ari yo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka nta ushobora kurikomakoma, nta urifitiye, nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihibitse nk'uko umengo niwe arigaba. Ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya, bagashobora gushika ku meza ibahuza, nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye. Mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira, naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza, kurikunda, ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyifuza.
Iryo teka gifashe gute kuganyuga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi, kuganya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabiturereresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwo kubaho, akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira, icyo arota nawe kugira ngo amererwe neza. Nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari, ari mu kumubungabungira amagara, ari mu kumusigamira utwo atunze, ari mu kuduteza imbere, ari mu kibando cyiza, ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi birikomeretsa, hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe. Naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe, kandi ari abo muri CNDD-FDD. Byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo. Jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana, tukiri mu ishamba aho itegeko ari irya rindi, akaruta kandi karakamira birakabura. Ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba bakagirira nabo babanyi babo, bakagirira nabo bamye bakorana, nuko bakabakanga. Ibyo rero nabyo nyine biratumba rya teka ryononekara. Ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe, oya no kurinde dushobora kunumba, cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu. Byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa, kutwibutsa icyo twogwanira aho twaba turi hose. Baba rero abatwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose. Niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe, badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe, kuko aho tuzatuba turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi. Iyo yokuba yokusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugenda na abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari iki intandaro ni iki?
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya haryo azoturushishwi azoturusha igihagararo zewe nabanye n'abanye politike ngirango 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima uhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza mpinda baramutse mwerewe wa Zambia mwa mkuru wa Rusaka
akabazo kawa
akabazo ahuko na anungo kwa akabazo ahuko na chanka hanini na angi chiu mbiro chanyi chitetelezo chanye chiu mbiro chanye changwe chitetelezo chanye hite mbo igihugu cyangwa kugira ati butabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nawe tubatse kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we apake ikintu akakiyerekanya wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagitanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwivyo ma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse kuvyo mwariko muravuga uno musi mu bindi byo bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo, gushaka kuyihereza ko jewe jenyene, bica binyosha kuronka akagwika bagenzi twubwiririkanya, kugira ngo bya bindi ntibintakarane, kugira ngo bya bindi sindabisamaremo. Niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo, ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo, bakurikije amamuko yabo. Ivyo bigaca biba urudubi, bigaca biba urudubi. Abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere, ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu. Ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko. Ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi. Eka nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye, azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga, tuvuka turi gusa, turi mburungu, ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise, hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma. Emwe ata manoti badutekereye n'ukurida akaguma ngaho. None rero ndazi neza yuko twaramuka dutegereye yuko iryo tunga, ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa, bigaheza bigashika kuri bose, n'ukuri Uburundi bwotekana, Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga, ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu, agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka.
Hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa, ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko biko barahabonera makuba kandi atari bo. Navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga Musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise.
Emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko. Niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura, n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bizira mu Burundi, b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka, bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe. Nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyipfuza cyo koroha, maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira, iyindi nyishu atari ukugara amayira. Kandi tuzi ingene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nanjye mpakeneye nkuko nanjye mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherereye Olivier?
Ndiye umerereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana simbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu duteze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko bisanzwe tuzi yuko ari n'umwepiskopi mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyarahejeje gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, waruheje kubivuga.
Narimbejeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro ciza coja hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi ndendumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza yego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa i Burundi ngo arushire hariya ngo bavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikije impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ari Mahama narababonye nuko aho zanduta za za mtabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza ba biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara igomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambwe wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana umugabo bwo kumva yuko batimirwa bwo kumva yuko batarabwa ibi boshoboriye kuzana amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira mukundi kubura kuburagizwa icyakora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe bikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana.
Murakoze cyane ijuru ry'Amerika yakoze igishagara mu Rwanda. Ikibazo ngira ngo mbanze Musenyeri ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, ese kiliziya y'Agatolika hamwe n'abepiskopi b'Agatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata, kiliziya y'Agatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo, ese ifite uburenganzira bungana gute ku byo yanenga ibyo byemezo amaleta aba yagiye afatira abantu bagiye batandukanye? Ikindi kibazo ngira ngo mubaze muri iyi si dufite ibibazo nyine by'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari iriya ntambara iri muri Congo, hari Ukraine n'Uburusiya, hari na Israeli na Gaza. Ziriya ntambara kiliziya y'Afurika ibivuga hiki? Adusigurire mu buryo bw'imitse byari ibibazo nyine mubaze.
Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda, ugira umunsi mwiza.
Muduge
ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure, si uko tubarusha ubwenge, oyaye, suko kandi twoba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu. Uburenganzira twebwe dukoresha, twebwe twirukira, nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza. Ni rya teka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa, ribwirizwa kugirirwa neza. Umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira, twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe, twebwe ntituja kumupfunga, ntituja kumurega ahandi. Mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye, ku ijambo ryayo, ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura, gutegekanya umubano mwiza, umubano bateza imbere bose.
Urakoze. Imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi.
Yego.
Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri. Niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha. Yaragerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama ga Musenyeri, sinzi ko murabyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni Ecclesia Catholica muri rusanga umugambwe uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura niko bafata nko kwivanga muri politique canke politique irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nico gituma rero iyo Ecclesia Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza. Na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tunume, ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier, ikaze ku ijwi ry'Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze gose, ndabahaye mwiriwe kandi ndahimbawe cyane gose. Nyiricubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyiricubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje, hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine tubahera uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho mukamwe ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari ico baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera.
Urakoze cyane Didier, ugira umunsi mwiza. Musenyeri Simoni Ntamwana, akabazo ka Didier, gukorana kwa CVR no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatri, afurera n'ababikira, kugarukira he kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumva dutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wazuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe vyabaye ko twebwe vyabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye Ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri igihonyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya niturinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntugenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo cha 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cake ndi nyene canke byarahindutse bivanye n'igihe
yajewe n'ukuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko nabandi bose nabantu bose banyotewe ukwishyira no kwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko ataricho noneho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro no kwigendera president Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simon Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhi impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ivyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebeye Imana n'akahe
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza. Murakoze cyane cyuko ibya Amerika.
Ego Musenyeri Simon Ntamwana, twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru.
murakoze.
Ego akarino ngaha rero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramwo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Said Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tubipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari mbere.